Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kwa kabiri tariki ya munani z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Fide Niyongabo. Nanje ndaramukije, ndabahikaze mwese mu biganiro byacu kuri uyu mugoroba. Kaze neza.
Aho tumaze rero kubonera ko bishoboka ko referendum iza, twateguye umushinga w'ingengo y'imari dushobora gukenera muri aya matora dushingiye kuri biriya bikorwa byose dukeneye.
Uwo ni Bwana Charles Munyaneza, umunyamabanga nshingabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda, avuga ku myiteguro ya kamarampaka ku itegeko nshinga. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere turayigarukaho mu kanya gato.
Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutangure ku nkuru yerekeye Burundi. Umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe gateka ka muntu Ivan Simonovic avuga ko ingingo zikomeye zitegerezwa gufatwa ku byerekeye Burundi kugira bitume hataba ubwicanyi bukomeye mu gihugu. Icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku byerekeye gateka ka muntu Ivan Simonovic arashigikiye akamo katewe imbere yaho n'ishyirahamwe ONU ku byerekeye gukomeza utwigoro tugenewe gutuma ubundi bwicanyi butaba mu mabarabara y'umurwa mukuru w'Uburundi, Bujumbura. Simonovic ashaka ku rwego gushyira hamwe ONU rujeje kubahiriza umutekano ku isi n'ibihugu bibanye by'u Burundi bifata izindi ngingo zikomeye zigenewe gutuma hataba ubundi bwicanyi mu Burundi.
Abayobozi mu gihugu cy'Ubufaransa bemeje ko abasirikare bane b'icyo gihugu barimo guhatwa ibibazo mu rwego rwo gushakisha amakuru ku birego bijyanye no gufata abana ku ngufu mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique, aho icyo gihugu gifite ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro. Amakuru yuko abasirikare b'Ubufaransa bafashe ku ngufu abana b'abakobwa yavuzwe bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Biravugwa ko Ubufaransa bwahawe raporo kuri ibyo birego umwaka ushize maze butangiza iperereza, ariko ntibyigeze bitangazwa ku mugaragaro.
Umugwi w'umuziki wa rock Eagles of Death Metal wasubiye uno musi wa kabiri mu kibanza kiberamo ibiteramo by'umuziki cya Bataclan i Paris ku murwa mukuru w'Ubufaransa hafi y'ukwezi nyuma y'uko abaririmbyi b'uwo murwi barokotse igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 89 muri icyo kibanza. Abagize uwo mugwi bashize amashugwe hanze y'ico kibanza cugawe kuva abagira iterabwoba bateye abantu bari mu kibanza cha Bataclan igihe umugwi Eagles of Death Metal wariko ugirisha igiteramo. Ibitero vyo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 ku murwa mukuru w'u France Paris vyahitanye abantu 130. Ejo kwa mbere abagize uwo murwi Eagles of Death Metal barifatanije n'umugwi Yutu mu giteramo ico mugwi Yutu mu kibanza cha Accor Hotels i Paris mu Bufaransa. Iyi mirwi ibiri y'umuziki yarifatanije mu gucurarangira hamwe ururirimbo rwa Patti Smith rwitwa People Have the Power. Umugwi w'umuziki wa rock Eagles of Death Metal warashimiye abantu bose ku isi babandanya kwerekana ko urukundo, umunezero n'umuziki bizokwama bitsinda iterabwoba n'ububisha.
Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu gihugu cy'Afrika y'Epfo yemeye kurekura Oscar Pistorius by'agateganyo nyuma yo kumutegeka gutanga ingwate ingana n'amadolari 700. Ibi bibaye nyuma y'uko urukiko muri icyo gihugu mu cyumweru gishize rutesheje agaciro icyemezo cyari cyarafashwe n'urukiko bwa mbere maze ruhamya Oscar Pistorius icyaha cy'ubwicanyi. Mu kwezi kwa cumi urukiko rwari rwarekuye umukinnyi Pistorius nyuma y'uko abacamanza bashingiye ku myitwarire myiza ye yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 5. Uyu mukinnyi wamenyekanye cyane mu gusiganwa ku maguru mu cyiciro cy'abafite ubumuga yishe arashe uwari umukunzi we River Steenkamp mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Mu gufata icyemezo umucamanza Eric Leitch yavuze ko nubwo Pistorius avuga ko yishe umukunzi we atabigendereye yari kubanza kamenya igikorwa yakoze ko cyari kigamije kwica. Uwunganira Pistorius yavuze ko bazajuririra icyemezo cy'umwanzuro w'urukiko.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Inteko za leta y'igihugu cya Iraq zasubiye kwigarurira ibice by'igisagara cya Ramadi abagwanyi b'umugwi Islamic State bari bafashe mu ntango z'uyu mwaka. Ibyo byatangajwe n'abategetsi b'igihugu cya Iraq uno munsi kuwa kabiri. Ugusubira kwigarurira ibyo bice ni insinzi ikomeye ku nteko zishyigikiye leta ya Iraq zari zimaze amezi atari make zitana mu mitwe n'intagondwa z'umugwi Islamic State mu karere ka Ramadi. Zifashijwe n'ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika, inteko z'igihugu cya Iraq zashimikiye ku byerekeye gukikuza igisagara cya Ramadi no gutuma ata gisohoka canke ngo cinjire muri ico gisagara imbere yuko zigira igitero cyo gusubira gufata ico gisagara. Inteko za leta zaragize ibibazo ku byerekeye kugira intambwe ziboneka mu gutuza abagwanyi b'umugwi Islamic State zigaruriye ibice bitari bike mu bihugu bya Iraq na Siria.
Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yasezeranyije abagize inteko ishinga amategeko ya Ukraine ko igihugu cye kitazigera giha agaciro cyangwa ngo cyemere imigambi y'Uburusiya kwigarurira akarere ka Crimea. Ibi Biden yabivuze mbere yuko asoza uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriye mu gihugu cya Ukraine. Avuga ku bibazo by'imvururu mu burasirazuba bwa Ukraine, aho ingabo z'icyo gihugu zimaze igihe cy'amezi agera kuri 20 mu mirwano n'inyeshyamba zishyigikiwe n'Uburusiya, Biden yasabye Uburusiya kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano yasinyiwe Minsk mu gihugu cya Belarus. Biden yavuze ko Amerika itazakuraho ibihano yafatiye Uburusiya igihe cyose icyo gihugu kitubahirije ibikubiye mu masezerano ya Minsk. Yahamagariye abagize inteko ishinga amategeko ya Ukraine guhagurukira ikibazo cya ruswa kuko ngo batarebye neza ishobora kwica ejo hazaza h'icyo gihugu. Biden kandi yijeje abo badepite ko azakomeza kuvugira Nadia Savchenko, umupilote kaze w'umunya Ukraine ufungiye mu gihugu cy'Uburusiya. Kuri uyu wa mbere, Amerika yemereye Ukraine inkunga ya miliyoni 190 z'amadolari.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Abategetsi b'igihugu cya Yemen biteze ko intego zishyigikiye leta n'abagwanya ubutegetsi b'abahuti batangura gushyira mu ngiro guhagarika ingwano mu kiringo cy'iminsi indwi igihe bazobonana mu ndwiza mu biganiro by'amahoro bihagarikiwe n'ishyirahamwe ONU mu gihugu cy'Ubuswisi. Perezida w'igihugu cya Yemen Abdurabu Mansur yarungikiye ikete urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi ku gahengwe n'uko gashobora kongerezwa hamwe abagwanya ubutegetsi b'abahuti bo vyemera. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ismail Old Sheikh Ahmed yatangaje ko kuwa mbere kwasa n'uwishimiye ko ingwano izoba irahagaritswe igihe yatangaza ko leta ya Yemen n'abagwanya leta b'abahuti biyemeje ku biganiro vy'amahoro bitegekanijwe ko bitangura ku itariki 15 z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Ingwano muri Yemen imaze guhitana abasivili 2,500 muri uyu mwaka.
Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya Voice FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Ikaze rero mu makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda iratangaza ko yamaze kubona ibyangombwa byose bizifashishwa muri kamarampaka ku itegeko nshinga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora bwana Charles Munyaneza yabwiye Ijwi rya Amerika ko hakenewe ingengo y'imari ingana na miliyari 2 azifashishwa mu matora muri icyo gikorwa. Asumta Kaboyi Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabwiye Ijwi rya Amerika ko imyiteguro bayigeze kure bategura amatora ya referendum. Uyu muyobozi atangaza ko abanyarwanda bagera kuri 1,600,400 aribo bateganijwe kuzitabira amatora y'inzego z'ibanze ateganyijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2016 ndetse n'amatora ya referendum azaba mbere ya y'inzego z'ibanze. Kugeza ubu abanyarwanda bangana na 95% nibo bamaze gufata amakarita y'itora. Nubwo mu ngengo y'imari y'uyu mwaka nta mafaranga yo gukoresha referendum yarateganijwe, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko igihugu kizashakisha amafaranga yose akenewe ngo amatora ya referendum akorwe neza. Nishariye Munyaneza:
bivugwa ko mu ngengo y'imari yacu nta bijyanye na referendum twari twarateguye, ariko ubwo ari igikorwa cy'igihugu, ntabwo ari igikorwa cya komisiyo y'igihugu y'amatora. Referendum ntabwo ari igikorwa cy'urwego rwego rwose rwihariye rwa leta, ni igikorwa cy'igihugu. Aho tumaze rero kubonera ko bishoboka ko referendum izaba, twateguye umushinga w'ingengo y'imari dushobora gukenera muri aya matora, dushingiye kuri biriya bikorwa byose dukeneye. Hari ibyo bikoresho by'amatora, hari kwigisha abaturage, hari izo listi z'itora navugaga, hari amakarita y'itora, hari agahimbaza musiki duha abakorerabushake, nacyo ndakigeraho nabaraho 1068. Ubu turacyabiganiraho na minisiteri y'imari, ariko proposal dufite irarengaho gatoya miliyari 2 z'amanyarwanda.
Aya mafaranga niyo make azakoreshwa mu matora abaye mu gihugu, kuko ubundi amatora yandi yabanje yagiye atwara amafaranga atari munsi ya miliyari 5. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko azifashishwa ibikoresho bari basanzwe bakoresha mu matora yandi yarangiye. Umuryango wa FPR Inkotanyi mu nama yawo yabaye mu mpera z'iki cyumweru wari basabye ko amatora ya referendum yaza batariki ya 18 z'uku kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Bwana Shari Munyaneza atangaza ko itariki y'amatora itagenwa n'umutwe wa politike uwo ari we wese, ahubwo umunsi w'itora ugenwa n'iteka rya Perezida wa Repubulika.
Ntabwo FPR ariyo yagennye umunsi w'itora. Ibyo mwumvise muri mu nama ya biro politike byari icyifuzo cy'umutwe wa politike, nk'uko n'undi mutwe wa politiki wose wabyifuza. Umunsi w'itora ugenwa n'iteka rya Perezida. Perezida wa Repubulika agena iteka rya rigena umunsi w'itora ndetse n'icyo n'igitorerwa. Iryo teka rinyura mu nama y'abaminisitiri. Inama y'abaminisitiri niyo ibyemeza, noneho iryo teka rigasohoka. Ntabwo rero ari FPR yabyemeje. FPR ni icyifuzo yatanze, n'abanyamuryango ba FPR batanze icyifuzo nk'uko n'abandi babitanga.
Abanyarwanda batagira ibibaranga barasabwa muri iki gihe gushaka amarangamuntu cyangwa se ikiyasimbura kugira ngo bazashobore kwitabira amatora. Kugira ngo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda bivuge ko ryemewe kuvugururwa, nuko abanyarwanda bangana na 50% bongeyeho ijwi rimwe aribo bazabasha gutora yego. Imitwe ya politiki inyuranye yakomeje kwerekana ko ishyigikiye ivugururwa ry'itegeko nshinga. Ishyaka rimwe gusa riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niryo ryonyine ryatangaje ko ridashyigikiye ivugururwa ry'itegeko nshinga, ndetse rivuga ko rizanakangurira abayoboke baryo kudatora itegeko nshinga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda. Inama ya 21 ku ihindagurika ry'ibihe irakomeje mu gihugu cy'Ubufaransa. Hagataho mu Rwanda by'umwihariko mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu baratabaza kubera ikibazo cy'inzara. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu bwabwiye Ijwi rya Amerika ko iyo nzara idasanzwe ishingiye ku mihindagurikire y'ibihe. Ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Muri iki gihe si hangayikishijwe n'imihindagurikire y'ibihe. Bamwe mu batuye intara y'Iburasirazuba ikunze kwibasirwa n'uruzuba, ibibazo byarushijeho gukara haba ku bidukikije ndetse no ku mibereho yabo. Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza igaragaza ko byibura imiryango igera kuri 90 yasuhutse kubera ikibazo cy'inzara yatewe n'uruzuba rukabije. Bwana Claude Bizimana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwinkwavu:
ngaruka ni nyinshi cyane ko iyo imvura itagwiriye igihe kandi cyari igihe cy'ihinga season A hari abahuye n'icyo kibazo cy'izuba cyane. Tukaba dufite imiryango 88 yasuhutse ijya gushaka ibyo kurya ariko baragenda bakagaruka.
Usibye imibare itangwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu igaragaza isura y'ikibazo, abaturage nabo ubwabo bemeza ko hari bagenzi babo basuhuka babuza ayo bacira nayo bamira. Abana bo mu kagari ka Nkondo:
gusuhuka iyo byanze rero aho wumvishe hari nk'ahantu wenda byaba byeze abagabo bajyayo bakajya gupagasayo bagasigara abagore n'abana. Ariko n'umugore udafite umugabo nawe biramucanga akagenda abana bagasigarira aho ngaho. Kurya birasaba umuntu ufite imbaraga akashakisha mbese ubuzima bwose ukuntu yabaho yabona nk'akaraka kagatera akagakora. Waba utakabonye ubwo nyine ukaburara.
Ufite abana bangahe?
Mfite batatu.
kumanwa bigenda bite
kumanwa ntaba nicyo nteka ndabyihorera
ntabwo bakubaza ibyo kurya
barabimbaza nyene bakarira nkabura ikintu bigenza
ibigaragara rw'inkwavu mu karere ka Kayonza muri uyu mwaka wa 2015 kuri bwana Rohaba tibuka umukuru w'umudugudu wa Nkundo ya kabiri ntibisanzwe
dore kumvura mu kwezi kwa kane no bishyira impeshi imyaka nteze neza ne nubwo ngefata igihe kirekire cyane kugera muri kwa 10 na hafi na 10 niko twatangiye gutera udushyimbo ubona n'impamvu byagaragaye ko hari inzara cyane buryo abantu bamwe bagiye basuka akajya gushaka aho utundi tweze kugira ngo abone uko babaho imiryango imwe yaragiye ariko agenda asigara abadamu bayahabagaruka gutyo
kubera uburemere bw'ikibazo amafaranga abaturage bateranyiriza hamwe mu matsinda mu bindi bikorwa by'iterambere ubu barayifashisha muri iki gihe inzara itaboruhiye abagize itsinda ryo mu mudugudu wa Nkundo ya kabiri mu cyumweru gishize baguze imyaka yo kuramira buri rugo bwana batibukana none
aho tutakujya ngo nakomeze kubasuhuka twafata yamfata twaguramo ibyo kurya tuyaguramo ibyo kurya ku itariki ya tuniho twabitanze ifu ari ibiro 200 agahunga byari ibiro 300 umuceri byari ibiro 300 ibishyimbo byari ibiro 350 n'ubugari bw'imyumbati bityo duhaye imiryango igera ku miryango 57 bitende by'umuntu yabonaga byamufasha muri iki gihe yabarya kugira ngo ibindi bizabe byeze noneho byakwera bakongera kagara muri cyakigega cy'ingoboka kirano mu mudugudu
mbere yuko ahaguruka i Kigali yerekeza i Paris mu Bufaransa kwifatanya n'isi yose mu nama yiga ku bibazo bishingiye ku mihindagurikire y'ibihe ku nshuro yayo ya 21 COP21 Bwana Vincent Biruta ministri w'umutungo kamere mu Rwanda mu itangazo yageneye abanyamakuru yavuze ko muri iyi nama u Rwanda ruzashishikariza amahanga gushyiraho ingamba zihamye zo gukumira no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ndetse no gutera inkunga igaragara ibihugu bikunze kwibasirwa n'ingaruka zayo tuganira na Bwana John Bideri wo muri Pan African Climate Justice Alliance umuryango utari wa leta wita ku bidukikije yavuze ko nubwo atizeye ko iyo nkunga izatangwa banayirekuye ntihabeho kuzirikana inshingano za buri gihugu bwabyo byaba ntacyo bimaze
amafaranga ashobora gukemura ibibazo byose ikintu cyangombwa ni uko ibihugu bigomba kugira commitment yuko bigomba kugabanya iyi global warming kubushyuhe nibura bwa degre imwe n'igice twe niko tubyifuza birenze aho ngaho ibi bizakorwa byose bizaba ari ikibazo n'amajyambere ibihugu byose byagezeho yakonye agasubira inyuma so nubuva ngo ibihugu byose bigomba kugira responsibility y'ukuntu bigabanya ubwiyongere bw'ubushyuhe ni nacyo kintu cyangombwa cyane ariko ibyo byabikozwe n'ibyagiye byangirika cyangwa n'ibizakomeza kwangirika mu gihe ubushyuhe bugenda buba stable nuko bigomba guhabwa support amafaranga twavuze yo kugira ngo ibyo bigushure kuba byakemura ibibazo bigenda bihura nabyo
utundi duce twibasiwe n'ibibazo bishingiye ku mihindagurikire y'ibihe twavuga nko mu karere ka Bugesera abahinzi bateye imyaka ihera mu butaka mu karere ka Nyagatare hombi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu minsi ishize inka yakagombye kugura ibihumbi za 100 by'amafaranga y'u Rwanda ari nzima zagwaga kubera izuba abaturage bakazirya bisa nkaho ari ku buntu ikiro cy'inyama kigura ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda bakiriraga ibiceri 200 kimwe kijana ikindi kijana ibi byose bigaragaza ingaruka zikomoka ku bikorwa bya muntu kandi bigaca amarenga ko hatagize igikorwa ibintu bishobora kurushaho kuzamba ehk bagira ubusa ijwi rya Amerika ikayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda
radio ijwi rya Amerika i Washington DC inama ya 21 kwihindagurika ry'ibihe irabandanya ipari mu gihugu cy'u France ibihugu bya Norvège na Vietnam bikaba byiyemeje kuzoterera amafaranga mu kigega kigenewe kuzofasha ibihugu bikenye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ni mu gihe ibihugu bitunze kandi byagirizwa kuba birungika ivyuka vyinshi mu kirere ataco biravuga ku ntererano bitegekanywa kuzotanga inkuru y'umumenyesha makuru wacu Diane nini nahazwe
ibihugu vya Norvège na Vietnam vyemeye kuzogera mu 2020 ayo mafaranga vyamaze kuyatanga mashamwe yigenga haranira ibidukikije bakavuga ko impingi kiri ndende kuko ico kigega kirinda kujamo amafaranga agera ku mamiliyari ijana y'amadolari y'abanyamerika ku mwaka ku mwaka ikibazo gica kigaruka ku batari bake kikaba gihagaze ku bazotanga yasigaye ayo bazotanga umwe wese n'igihe azotangirwa ko kuko bimwe mu bihugu bitunze nka leta zunze ubumwe za Amerika bishigikiye ku ico kigega co kwega ababishoboye hatanize kurabwa ivyuka vyarungitswe mu kirere nkuko biriko bisabwa n'ibihugu vyifise nka Qatar ariko atakahise kabi k'ivyuka vyonone biduki kije bafise abahinga bava mu bihugu bikenye bakabandanya batera kamo abo vyega kutirengagiza ico kigega mufaso ni Renil de Ndayishimiye numwe mu bahinga bahagarikiye ibiganiro ku rwego rw'ibihugu bikenye
ikigega bashizeho cisi yose niba gishiremo amafaranga hanyuma ibihugu bikenye nk'igihugu cy'u Burundi kibone gushikira ayo mafaranga ubwo buryo bwo gukora bwihuta imbere ya 2020 turabukeneye kubera yuko abahinga bisi GIEC muri raporo yabo ya gatanu barerekanye ku bushuhe tugeranije mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 190 ari ibice ubusa 85 degrees Celsius
kwa mbere wahera Haba kuri bihugu batanguza icese ino nama ya 21 bamwe muri bo bahamagariye bihugu byose guterera gacumu kubumwe aho bageza bongera banatanga uturorero tw'ivyakozwe mu bihugu byabo kugira ngo bahangane n'ihindagurika ry'ibihe. Barack Obama aramutswa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
No nation large or small, wealthy or poor.
Nta gihugu na kimwe caba gito canke kinini caba igikenye canke igitunze kiyobewe ko twese turinda guterera gacumu kubumwe. Muri no myaka indwi heze twarashinze imitahe mu masoko ntanga nguvu, twaragerageje kugabanya ivyuka birungikwa mu kirere, twaragabanije ubuhinga bwo kuyunguruza butuma ibitoro bikoreshwa vyonona ibirere, dutera intege imigambi yose igamije kugabanya ivyuka kuko ari nayo ngorane. Twarerekanye ko ubutunzi ataco bwica mu bidukikije iyo hakoreshejwe ubuhinga butonona.
That strong economic growth and a safer environment.
If you got to Mahavichize,
they can work in concert with one another. And that should give us hope.
Bitegekanije ko kuri uno wa gatanu hazoboneka amasezerano ku bidukikije yumvikanye ko na bose kandi yerekana n'ingene ibihugu bikenye byofasha mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe bikongera bigashobora guhingura ibidukikije byubahirijwe. I Paris mu Faransa, Diane Ninahadzwe, Ijwi rya Amerika.
Kunguru yerekeye Burundi abanyororo 98 bara bafungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba bagirizwa imigumuko barekuwe kuri uyu wa kabiri. Imbere iyo gutaha babanje guhabwa inyigisho zo gukunda igihugu. Bamwe muri bo bemeza ko bari bafashwe bari mu mirimo yabo ya misi yose bakanezerezwa no kubona ubutungane bubatezuri. Inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Turi mwibohero rikuru rya Mpimba, abanyororo bagize umugwi w'abatimbo bo muri iryo bohero bariko bigina abategetsi batandukanye baje mu birori byo kurekura abanyororo 98 bagenzi babo. 76 muri bo baheruka kwezwa n'ubutungane. 22 nabo bararekuwe ariko bafungishijwe icy'amaso icyo bita peine d'emprisonnement avec sursis mu Gifaransa. Bahejeje guhabwa impapuro zibarekurira gusohoka ibohero baciye bahabwa inyigisho zo gukunda igihugu. Izo nyigisho zahawe zitangwa mu kiringo c'indwi zibiri nk'uko byaheruka kugenda ku bana batarakwiza imyaka yo gufungwa bahora bafungiwe mu ibohero rikuru rya Rumonge mu manuka bwo Burundi. Twabajije Deborah Intwari, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu, n'ambi z'inyigisho zitihutishijwe ngo aba banyororo barekurwa n'ingoga kugira ngo Leta y'u Burundi yereke ishyirahamwe rya Buraya ko ifite ishyaka ryo gushitsa ibyasabwe mu gihe ibiganiro hagati y'iryo shyirahamwe n'abaserukiye Leta byatanguye kuri uyu wa kabiri hariya Buruseli mu Bubiligi. Yatwishyuye ibi bikurikira.
Oya sivyo kubera nk'akarero nobaha nuko no muri kazoza izo nyigisho zizoba rero murumva yuko ataho bihuriye n'izindi mvo canke ibindi biringo nuko kiba kirimwo ni nyigisho n'umugambi watangujwe umaze kuba ubaye uwo munsi uzobana muri kazoza. Umugambi wose bamugira intango murazi yuko bavuga bati nta uvuka rimwe aciye uzira ingobye. Ubu rero duhera kuba tubona bazikeneye gusumba abandi. Uwo mugambi rero uzobandanya mu gihugu cyose ku Barundi bose. Uwo mugambi rero ntuvangura ari umugambi wo gukunda igihugu akaba ata murundi n'umwe adahamagare gukunda igihugu ciwe.
Abarekuwe bose bagirizwa imigumuko ariko bamwe muri bo bavuga ko baguye mu mporero. Uwo musore n'umwe muri bo yafatiwe ahakorera muri karitsiye ya Jabe. Arashimira ubutungane bwamurekuye ariko akababazwa cyane no kubona yari amaze amezi ndwi yose avundiye mu munyororo atigeze ajanwa imbere y'umucamanza kandi atacaha kimwagira.
Eje ndashima ubutungane bwabigiyemo buraduteza bwa urumva twe batubwiye ko twe twejejwe atakosa wadutoye nta migumuko je nari ndimo. Urumva je bamfashe mu kukazi aho nari nakora bacaba barantwara. Urumva si jewe jenyine ni benshi bafatiwe ku kazi, abandi bafashwe bagiye gusenga, abandi bafatwa bagiye ku kazi, abandi babakura ku kazi. Icyo nababwira bamfashe ni uko bokurikiriza droit icyo umuntu aba yafatiwe cyangwa ikosa yaba yagize agafungwa ku byo yagize pana gufungwa ataco yagize atagusamba ataki. Inzego icyo nozibarira nobabarira yuko bokurikirana umuntu n'ikosa yakoze apana gufungwa bafunga umuntu 7 mois muri uko kwezi kwa kwindwi ngo yejejwe ngo naci nakimwagira sinzi ico bari barindiriye umwanya wose
uwo mugwi w'abanyororo 98 barekuwe kuri uyu wa kabiri ugiza kabiri ku itariki ya 30 kwezi guheze abana 58 batarakwiza imyaka yo gufungwa bahora bafungiye muri rikuru rya Rumonge barekuwe inyuma y'amezi hafi 5 bari bamaze bafunzwe nabo nyene bagirizwa kwifatanya no kuja mu migumuko n'imigwi y'abagizi ba nabi. Leta yatekanije uburyo bwo kunguruza abadafite ingene bashika mu mihani wabo kugira ngo basubire bafatiwe canke baturuka nka bose abarekuwe bari bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura. 5 gusa nibo bafatiwe mu makomine ya Mpanda, Bubanza, Kabezi hamwe n'amazone ya Mubone na Gatumba. Ivyo bice vyose vyafatiwemo umuntu umwe. Eloge buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Eloge wiri kaneza amakuru atugeraho muri aka kanya ava i Bujumbura murwa mukuru w'Burundi nuko ngo mu makariti ya Jabe na Nyakabiga harimo kumvikana urusaku rw'amasasu ko kandi hagaragara abapolisi benshi mu mugi wa Bujumbura. Inkuru bagenzi bacu baraza kuyikurikirana turaza kwibagezaho makuru yacu ata
tanga igitekerezo kuri radio Ijwi rya Amerika. Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko igiye gusubukura ya gahunda mukunda cyane yo kubaha urubuga mugatanga ibitekerezo ku rubuga rwacu rwa Facebook maze natwe tukabitambutsa mu makuru yacu ya samwe n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Abo mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi ku isi mwadushakira ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba reka tubibutse incamake y'amakuru makuru yavugwa hirya no hino ku isi. Dutangure ku nkuru yerekeye Burundi aho twabwiye ko umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe agateka ka muntu Ivan Simonovich avuga ko ingingo zikomeye zitegerezwa gufatwa ku byerekeye Burundi kugira bitume hataba ubwicanyi bukomeye mu gihugu. Icegera cy'umunyamabanga mukuru ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku byerekeye agateka ka muntu Ivan Simonovich arashigikiye akamo katewe imbere yaho n'ishyirahamwe ONU ku byerekeye gukomeza utwigoro tugenewe gutuma ubundi bwicanyi butaba mu mabarabara y'umurwa mukuru w'u Burundi Bujumbura.
Abayobozi mu gihugu cy'Ubufaransa bemeje ko abasirikare bane b'icyo gihugu barimo guhatwa ibibazo mu rwego rwo gushakisha amakuru ku birego bijyanye no gufata abana ku ngufu mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique aho igihugu cy'Ubufaransa gifite ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro. Amakuru yuko abasirikare b'Ubufaransa bafashe ku ngufu abana b'abakobwa yavuzwe bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2013. Biravugwa ko Ubufaransa bwahawe raporo kuri ibyo birego umwaka ushize maze butangiza iperereza ariko ntibyigeze bitangazwa.
Umugwi w'umuziki wa rock Eagles of Death Metal basubiye uno musiko wa kabiri mu kibanza kiberamo ibiteramo by'umuziki cha Bataclan i Paris ku mugwa mukuru w'u Fransa hafi kwezi inyuma ko baririmbyi b'uwo mugwi barokotse igitero cy'iterabwoba bacahitanye abantu 89 muri ico kibanza. Abagize uwo mugwi bashize amashurwe hanze y'ico kibanza cugawe kuva abagira iterabwoba bateye abantu bari mu kibanza cha Bataclan igihe umugwi Eagles of Death Metal wariko ugirisha igiteramo.
Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu gihugu cy'Afrika y'Epfo yemeye kurekura Oscar Pistorius nyuma yo kumutegeka gutanga ingwate ingana n'amadolari 700. Ibibaye nyuma yuko urukiko muri icyo gihugu mu cyumweru gishize rutesheje agaciro icyemezo cyari cyarafashwe n'urukiko bwa mbere maze ruhamya Oscar Pistorius icyaha cy'ubwicanyi. Mu kwezi kwa cumi urukiko rwari rwarekuye umukinnyi Pistorius nyuma yuko abacamanza bashingiye ku myitwarire ye myiza yari yakatiwe igifungo ngo cy'imyaka 5.
Njoti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri isaha bigarukiye aha tuboneyeho akanya ko gushimira engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Elvin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro ari 10 na Fidel Niyongabo
nanje Edirwema ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza mugire ijoro ryiza. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.